Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Patrick Mitabang.
Sangu kaze bakunzi b'amakuru aca kuri radio Nzambagateka kawe isango nije makuru mu rurimi rw'ikirundi turi ku munsi wa gatanu genekerezo ya 12 ruhuma 2021 ari makuru ashingiye kuri zino ngingo nkuru nkuru barongoye amaradio akorera mu buhungiro barabeshuza ko atabutumire bigeze bahabwa n'urwego sense ujeje gucungera umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi Bob Ruguri karongoye radio FPA bivuga yishura urongoye ugo gwego gwa leta yabishikirije mu gihe bucahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe amaradio Abarundi bagera ku 34 baraye birukanywe ku gataka k'igihugu cha Tanzania n'abagabo abagore n'abana bagirizwa kutagira impapuro zibarekurira kuba muri ico gihugu Leta y'u Burundi na bisabwa gusubira gushira imbere amasezerano ya Arusha kugira igwanye ikumira jibonekeza mu buzi bwa leta bisigurwa na Karoli Nditi jarongo y'umugambwe pronaut temewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura ni mu gihe icegeranyo cy'umuhari iteka cerekana ko ibice 80% byiharijwe n'ubwoko bw'abahutu bari mu mugambwe CNDD FDD kidonido ni mukanya sangwe kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tasuye kwa ikaze mwese abarundi bagera ku 34 bagizwe n'abagabo 19 abakenyezi 8 hamwe n'abana 7 nibo baraye birukanywe n'igihugu cha Tanzania kuri wa kane abarundi bakaba bashikanywe ku mupaka wa Mugina muri komine ya Mabanda ku mugoroba wo kuri uyu wa kane Pareza babashikiriza igipolisi kijezwe imbibe nkuko makuru dukura ngaho ku mupaka wa Mugina abivuga ngo abo barundi birukanywe kubera batagira ibibaranga ubakaba bari ngaho ku mupaka mu kurindira gusubizwa muzabo urongoye ugwego gwa leta rugenzura ukumenyesha makuru bikora sense amenyesheje ko abarongoye ibinyamakuru jugawe ubakorera mu buhungiro ko yabatumiye mu biganiro Jotuma haba iugurugwa jibi nyamakuru vyugawe ariko ntibashima kwitaba ubutumire bwiwe Nestor Bankumukunzi akaba yabimenyesheje kuri uno wa gatanu muhiganiro yahaye abamenyesha bakuru Bob Ruburika umwe mu barongoye ibinyamakuru vyugawe abeshuza ivyashikirijwe na Nestor Bankumukunzi arongoye SNC ibiri muri iyo nkuru tubibaze François Bizimana
Icyo kiganiro Nestor Bankumukunzi yarongoye SNC yahaye abamenyesha makuru kuri uno munsi yavuze ko abarongoye ibinyamakuru vyugawe biri mu buhungiro basaba amananiza ko mbere batashimye no kwitaba ubutumire
ibinyamakuru byose byafatiwe ibihano bikugarwa turamaze kuvugana kiretse bamwe bamwe bavuze yuko mu gihe hadafashwe ingingo ziraba n'ibindi twabonye ko twe bitaraba ikigo turongowe bitaraba n'umugabo kumenyesha makuru abo ntibashimye kuza mu biganiro ubu rero tuguma tubarindiriye umunsi bifuje kuza
aha Bob Rugurika arongoye iradiyo y'abanyagihugu FPR arabeshuza ibyo byashikirijwe n'urongoye ugwego rwa leta rugenzura uko ibinyamakuru bikora akagira ati
nagomba kubabwira ko ibyo bintu bitigeze biba Nestor Bankumukunzi arakuze malheureusement simbo n'igituma ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo azibitabaye ariko abamenyesha makuru yabibwiye nibo bari bakwiye nko kumubaza ati none mwatumiye bande bavyanse gute ivyo ntazopfa ababwiye ngene byagenze
nako byaraye bishikirijwe n'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ko ama radio mu Burundi akora mu bwigenge ntangere Bobo Rugurika yongera agira ati
nta hantu na hamwe ku isi hari ubwigenge bwo kumenyesha makuru hari amaradio akora neza ibimenyesha makuru bikora mu bwisanzure intwaro ishobora kuguma yica abanyagihugu nk'uko biri ko biraba mu Burundi
aha rero ni mu gihe Burundi buri ko burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe amaradio uhimbazwa ku igenekerezo rya 13 ruhuma uko umwaka utashe
Urakoze François Bizimana ariko gaca amaradio yakorera mu buhungiro kuva mu mwaka wa 2015 n'ingira kamaro mu gihe bucahimbazwa umunsi wahariwe iradio bamwe mu bumviriza ibyo binyamakuru barashimika igikorwa cyabyo mugihe bikorera mu Burundi byo bidakora mu bwigenge bigategwa igitsure n'ubutegetsi mu kazi kabwo kavyo ka minsi yose tugurikire bano banyagihugu baganiriye n'uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe
na kwa ayo maradio afise akamaro kanini kuko turaronka makuru y'ubuzima butandukanye bw'igihugu uburezi uburimyi ubworozi n'ibindi umuntu akamenya ingene umunyagihugu abayeho ijyagona n'abategetsi bamwe bamwe ibyo bakora byiza canke bibi bikamenyekana rero afise uruhara runini kiretse ko yahinduye icicaro bitayavuye ko nayo ibyo yari asanzwe akora murana ko amakuru abandanya atanga maradiyo rero turayashimira cyane ahubwo nakomeye ku muheto kuko amakuru atanga n'amakuru yizewe n'amakuru aba yatohojwe neza
uno munsi amaradiyo avugira hanze mu buhungiro arafasha kuremesha impunzi aho zahungiye zose mu kuzimenyesha ibivugwa iwabo hamwe no mu kumenyesha bene wabo basigaye mu gihugu canke abari mu buhungiro mu bindi bihugu canke abari diaspora uko impunzi zene wabo zibayeho bihugu zahungiyemo ikindi nuko zifasha n'abasigaye mu gihugu mu kumenyesha uko bino babahunze babayeho mu bihugu bagiye barahungiramo biraje re muri make radio asa nuko ari kiraro gihuza abahunze abasigaye mu gihugu n'abandi barundi cyangwa barundi kazi bari mu bindi bihugu aho twita ko bari muri diaspora yego uraje nicyo kintu kinyamukuru amaradio yafasha mu guhuza abantu mu mico itandukanye mu mice itandukanye basanzwe babarizamo
uruhara rw'amaradio rurahambaye cyane kuko ari mu gihugu urabona bakorera ku isure n'uwo agomba gukora ibintu bitabara abanyagihugu ntabihera cyane cyane yuko ingendo yabaye yo kwica wese batavuze ibyo ubutegetsi bushaka ibyo rero biratuma mu ibanga kumbure bakoresheje ubundi buhinga bw'iterambere rigezweho bashobora kureba maradiyo ari hanze ashobora kureba inkuru zose ziri mu gihugu n'ibindi byose bakorana n'amakungu yaba yakora neza cyangwa yakora nabi gutyo bimwe bifuza gukora bagasanga byamenyekanye mu gihe hari bibi kumbure bimwe bakabireka ibindi nabyo ni byiza ndabona maradiyo akorera hanze nayo
ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus ni ugukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwa igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemwo naho yo bari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ko imigera ugatwisigarana mu kiganza
ako nakamo ka radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
turabandanye navugwa kuri uno mugoroba ikumirwa gibonekeza mu nzego n'ibisata bitandukanye by'igihugu bishobora gukwiga izindi njyane mu gihugu bisigurwa na Karoli Nditije arongoye umugambwe ipronutemewe n'ubutegetsi abivuze inyuma yaho itohoza ryagizwe n'umuharite kuharanira agateka ka muntu werekanye mu cegeranyo cawo ko muri uku kwezi ko mu nzego nyinshi zihambaye z'igihugu ibice birenga 80% ku ijana byiharijwe n'ubwoko bw'abahutu hamwe n'abari mu mugambwe Sende David uri ku butegetsi Karoli Nditije agasaba rero ko umugambwe uwo mugambwe uri ku butegetsi yo kwisubira ko mu gukurikiza amasezerano yarusha kugira igihugu ntigisubire kugwa mu manga tumukurikire
iyo abantu bamaze gukumirwa kubera ubwoko bwabo cyangwa kubera umugambwe wabo bibyura ishari bibyura inzigo muribuka yuko CNDD-FDD kija mwishamba yavuga yuko igiye mwishamba kubera abahutu bakumiriwe urero ikumira abatutsi gakumira abakenyezi gakumira n'abahutu batari muri CNDD-FDD ibyo rero nabyo nyene abarundi bazoshangashirwa ntibazobyihanganira ubuzima bwabo bwose ntibazokwemera kwicwa n'inzara kubura akazi baribye bashoboye gukora ibinibi bagahuga ubwoko bwabo cyangwa bagahumugambwe barimwo ibyo rero bizohava bizana karambaraye mu gihugu bizane indyane mbere n'ingwano ishobore gusutama nico gituma twosaba yuko CNDD-FDD kufita agashi igahindura ingendo igaha akazi y'abantu ukurikije ibyo bashoboye ukurikije ibyo bize tukasaba n'abarundi yuko iyo ntumbero yo kuvangura abarundi yo gushyira imbere amacakubiri yo kuryanisha abarundi yo kubacanishamwo boyanka bakayankiriza bagasemerera bakabyanka kugira ngo bihagarare igihugu gishobore gutera imbere abarundi babane atabonye wangura
uri akabari Karoli Nditije arongoye umugambi w'abadasiga na iprona utemewe n'ubutegetsi bw'igitega kuno wagatatu hagati y'isaha 12 n'isaha 4 z'ijoro igipolisi carafashe abana bagera ku 20 n'ababiri bari bagisibije mu kwiba mu miduga ipaki imizigo ica kwibarabara bita RNA ku gituro ca Gardinon muri zone ya Kamenge muri komine ya Nahangwa mu gisagara ca Bujumbura abo bana bakaba bapfungiwe mu ngasho y'igipolisi ka zone Kamenge. Profesor Paul Nkunzimana umuhinga yaranosoye iby'imibano avuga ko abana bo mwibarabara babaye benshi mu gihugu biturutse ku njyane Burundi buhitiyemo Idonido na Jean-Baptiste Bireya.
Abana mwibarabara bagisibije mu gusahura imizigo ipakiye imiduga kuri Gare du Nord muri zone Kamenge baboneka kuva ku ikorosi rija ku bitaro rw'akarede gushikaho bita iwabo n'abantu ubwo busuma bakogwa izuba riva ndetse kenshi n'abajejwe kugenzura uruja n'uruza ku mabarabara babona. Paul Nkunzimana umwigisha wo muri kaminuza yanonosoye iby'imibano avuga ko icatumye abana be nabo bagwira mu gihugu ari uko imiryango myinshi yasambutse ubukene buriyongera biturutse ku njyane za politike zagiye ziboneka mu gihugu.
Tuvuga ko rero nuko abo bana bo mwibarabara igituma byifashe uko igituma bwa mbere hoho hariho abana bo mwibarabara nuko hari ingorane mu miryango nuko usanga imiryango yarasambutse ugasanga abana ntibafise babashigikira kandi umuntu wese arabona yuko Uburundi igihugu kiri mu ruhagarara kuva 1993 gushika uno munsi kuvy'ukuri nta mahoro ariho nta tuze ririho mu gihugu canke mu miryango ibo vyatumye n'ukuri igihugu gisambuka nanone ho hashize nyina itari bike 1993 haciye hazuka uyu ruhagarara tuzi gushika n'ubu ingaruka zarwo zitarahera imiryango ibanda gisambuka ubukene bugomba bwiyongera kubera yuko ubutunzi bw'igihugu butaja mu minwe y'igihugu.
Uyu muhinga abona ko umuti urama ari uko amahoro yagaruka mu gihugu abana bakiga bakaronka impamyabushobozi leta nayo igashyiraho imigambi myinshi kandi itomoye yotuma ugwaruka ruronka akazi.
Umuti aho waturuka sahandi nuko hakenewe yuko ubutunzi bw'igihugu bukagaruka bukaba bw'igihugu kugira ngo n'abarundi nabo nyine basubire kubona akoyoko kugira ngo bashoboke mu buryo bwo kubaho ugwaruka ruronka amashuri rubandanye rwige ugwaruka ruronka amaprome baronka akazi kandi igikenewe nuko mu gihugu aba ipolitiki y'ubushaho ibikorwa bikuru za leta avuga programme y'ibikorwa bikuru no kuvuga les grands travaux publics kugira ngo ubushomeri buhave.
Mumenya ko muri kahise igipolisi kigeze gufata bene abo bana mu bisagara bitandukanye abafise iwabo abasubiza iyo baje bava ariko ntibyatevye kabiri abo bana baci basubira kugaruka mu bisagara bari baje bavamo.
Urakenuye Jean-Baptiste Bireha inkuru ya nyuma y'ano makuru w'amajambo aherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku bijyanye n'impunzi avuga ko impunzi zisumbwa agaciro n'ibitungwa byo mu bihugu by'abakiriye ntiyashimishije impunzi z'abarundi. Zimwe mu mpunzi zaganiriye n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ngo ayo majambo yerekana ku bijyanye no kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi biri kure nk'ukwezi.
Ubwa mbere bimishusho yuko impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Burundi zifashwe uko abategetsi bo ngaho bazibona uburenganzira zifite haba mu kwishyira no kwigira muri icyo gihugu biragaruka bikantangaza cyane kubona umukuru w'igihugu yarajeje gukingira abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga baba mu gihugu adashobora gutahura ko impunzi ifite uburenganzira impunzi ishobora guhabwa amahigwe cyo kimwe n'umunyagihugu muri icyo gihugu mu kwirondera ubuzima ndetse no mu kwiteza imbere hanyuma ikindi nyereka ishusho yuko umukuru w'igihugu ataratahura amabanga asanzwe arimo aho bigaragara neza ko akigenza nk'umukuru w'umugambwe gusumba kwigenza nk'umukuru w'igihugu
twayakira mu babaro mwinshi kuko tubona ko atagaciro aduha kandi simvuko y'umukuru w'igihugu yiyubaha twebwe tubona ko avuga ibyo atateguye bizimitswe n'impembe kuvuga ko atabaye impunzi yarayihendeye kuko turazi ko yayibaye kandi kuba turi impunzi byatewe n'agahohotero twagiriwe n'imbonerakure yararongoye tugasaba ko yokwivuguruza kuko yavuze nabi cyane
twebwe nk'impunzi z'abarundi ntabwo twasubiye n'iryo jambo ryiwe neza kuko twabifashe nk'uko iri muri gahunda ya minsi yose leta y'u Burundi yo guhonyanga agateka kazina muntu cyane cyane agateka k'impunzi twibajije yuko yoba atazi neza icyo bivuga agateka kazina muntu muri rusange naho cy'imyaka 10-20 mu Burundi yagitwara abantu bameze gutyo nta gateka kazina muntu mu Burundi kadapfa kubahirizwa uyu muntu wumva yoba se Barundi gute
abo rero akaba ari abanyagihugu baganiye n'Uganda rwa radio Inzamba agateka kawe ku ijambo umukuru w'igihugu Parizito Ndayishimiye yashikirije hari ku genekerezo rya gatanu aho Burundi bwibuka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ni kuri iryo kuri abanyagihugu rero nshinsozera ko ano makuru mwakoze mwese kuba mwadukurikiye nakoze bagenzanje bamfashije kugira nshobore kuyabashikiriza ibisango by'amakuru azoba ari ku munsi w'ejo nk'ayo mankana muhango na ubutamwese.